Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese mudutiza amatwi kuri uno munsi wa kabiri mu kiganiro muri Isanga. Kiganiro mwumva buri munsi amasaha ya saa 10 Bujumbura ni Kigali mu Rwanda kushika saa 11. Muri kumwe na Oriane Tangishaka ndabaha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara mu yinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ingende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramusaba kimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ku munsi wa kabiri nk'uko bisanzwe tuganira mu kiganiro muri Isanga n'abakenyezi n'abigeme, tukamenya byinshi ku bijyanye n'ubuzima bwabo, amagara yabo, iterambere ryabo n'ibindi byinshi bijyanye nabo. Abo bakaba ari abigeme bo mu mugwi w'abagide b'abarundi kazi mu Burundi bari bari mu nama rukokoma, inama yabahuje ku rubuga ngurukana bumenyi. Mu mpera zindwi turangije, ishyirahamwe ry'abagide b'abigeme mu bihugu bitandukanye baragize ikoraniro ridasanzwe ry'igisata cyayo cyitwa Yes Youth Exchange South to South, gisanzwe ari gisata cy'abagide b'abigeme bo mu bihugu 13 byo muri Afrika na 2 byo muri Aziya. Iryo koraniro barikoze babicishije ku mbuga ngurukana bumenyi uburyo bwa Zoom. Ni mu gihe abagize ishyirahamwe ry'abagide b'abigeme bo mu Burundi bahamagarira abigeme n'abakenyezi bakwije ibisabwa kwegera ishyirahamwe ry'abagide mu ntumbero yo kumenya byinshi by'iryo shyirahamwe n'icyo gisata cya Yes mu kumenya inyifato zibereye hamwe n'ibindi byinshi byo bafasha kwiteza imbere muri kazoza. Ni muri iyo ntumbero twatumiye abagize iryo shyirahamwe ry'abagide b'abigeme mu Burundi kugira ngo tumenye byinshi bijyanye n'ishyirahamwe ryabo n'ibikorwa barimo muri iki gihe. Twatumiye Bella Amandine Kaneza arongoye urwego rw'abagide b'abarundi kazi bahurikiye mu mugwi Yes. Tukaba kandi turi kumwe na Benita Nitanga Bukuru ari muri iryo shyirahamwe ry'abagide b'abigeme b'abarundi kazi. Reka rero twumve abatumire bacu byinshi ku bijyanye n'ishyirahamwe ryabo. Kaze neza Bella Amandine Kaneza mu kiganiro muri Isanga.
Nakoze ndabaramukije.
Namwe Benita ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Ego murakoze kunumira.
Mereye kuri Bella Bella Amandine, tubwire bijyanye n'ishyirahamwe ry'abagide b'abarundi. Kumbure hariho abatari banarizi uko ribaho. Iryo huriro ry'abagide b'abarundi kazi babigeme ritunganijwe gute muri rusange?
Murakoze. Ishyirahamwe ry'abagide bo mu Burundi ni ishyirahamwe rihuriramo abigeme b'abakobwa kuva ku myaka 6 kuduga. Ni ishyirahamwe dufite umuvunyi wacu w'umuhari w'abagide mu Bible Forum, ariwe yatanguje n'umuhari w'abasukoti w'abahungu, ariko nk'uko yari yabirabishatse agitanguje umuhari, uko ingoro y'abakobwa n'iy'abahungu itandukanye, niko yatandukanije umuhari, akaba ari umuhari w'abasukoti n'umuhari w'abagide. Umuhari w'abagide urimo abakobwa kuva ku myaka 6 bagenda baraja mu migwi itandukanye ku bw'imyaka bafise. Ni ahantu barongera indero yongeye ku ndero bahabwa mu ishuri tukigishwa ibyo mu buzima ukuntu twakwiteza imbere aho umuntu wese abageze bivanye n'imyaka yiwe n'ahantu twigira ibintu byinshi kandi ishyirahamwe ry'abagizi ni ishyirahamwe rihuriramo abantu bose ku myaka cumi umwe wese yemera ubwoko nta tandukaniro na rimwe ihari mu ishyirahamwe ry'abagizi twese abakobwa duhurira hamwe tukareberwa hamwe
ego none mu kugira ngo umwigeme ashobore kwifatanya namwe kwinjira hasabwa iki
nta kintu na kimwe dusaba umuntu kugira ngo yinjire mu ishyirahamwe ry'abagize tumusaba kuza dukorera turi ishyirahamwe rikorera mu mashure hariho amashure usanga arimo abagize ahandi naho tugakorera aho dusanzwe tubaye mu makominote dusanzwe tubayemo ntabwo bisaba utari uko umuntu abishaka gusa hanyuma akaza akifatanya natwe
ubu mu gihugu cy'u Burundi umugwi wanyu igizwe n'abigeme bashika kuri bangahe
hari abigeme barenga ibihumbi cumi mu ntara zose z'igihugu
numva ko atari bake ibikorwa bya misi yose musanzwe mukora wavuze yuko mwigishwa bimwe na bimwe bijyanye n'ubuzima bw'umwigeme bimwe mu byo mubigisha bimwe mu bikorwa bya misi yose cyangwa burindwi mugira ni nk'ibi
ibikorwa dusanzwe dukorera ko na cyane cyane turavuga ku bijyanye n'amagara meza bavuga ku bijyanye n'ibidukikije turavuga ku bijyanye n'irondoka rijyanye n'amagara meza no ku bindi bintu byose kwiteza imbere nk'umuntu ku bindi bintu byose bishobora gutuma umuntu atera imbere agira icyo ashyize ko mu buzima afashe ibyo tunyigira mu bagide agashyira hamwe n'ibyo akura muhira no ku ishuri bikamufasha kuba umuntu afise aho yigejeje
abagide none iyo gishyirahamwe ryanyu uburyo buva hehe umufashwa na bande mu bikorwa byanyu mukora mu gihugu
uburyo dukoresha turiyungunganya ariko turakora n'iyindi migambi tuba dukorana n'abapatenere usanga dukura muri turafise turakorana na UNICEF turakorana na UNIFAM turakorana n'inzego z'igihugu zimwe mu migambi yacu tuba dufise yo guteza imbere urwaruka rw'abakobwa cyane cyane
mpindukire gato kuri Benita n'itangabukuru Benita wewe watanguye wagiye muri make wagiye mu mugwi w'abigeme b'abagide ryari bigenze gute
kuri jewe natanguye kuja mu muhari w'abagide kuva ku mwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda muri 2009 hama njayo njanywe n'umubanyi muga uwo mubanyi yari umusukusi yari novuga ni nk'umugenzi w'abavukanyi banje hama aravuga ati karibu aha n'aha turafise umuhari w'abagide dukorana n'abasukuti ariko nawe urashobora kuba hamwe natwe hamukiga byinshi muri icyo gihe novuga nti ntibyari bigoye cyane kuko n'umubyeyi wanjye yarabikunda hama aravuga ati genda kumva uri hari aho ushobora usanga uteye imbere novuga nti nuko natanguye kwinjira mu muhari w'abagide hama ndawukuriramo kuva mu bihumbi bibiri n'icenda ngenda ndaronka ico novuga ama progression bivanye n'ico twita ama progression mu muhari w'abagide ni ukuvuga ama promesse kugera no ku rundi rwego novuga nti rw'abakuze aho umuntu ashobora guca toteme akabandanya
ego none icyo gihe uwaja mu bagide hari ayandi mashyirahamwe yari ahari izindi shwa ubundi bwoko bw'amashyirahamwe yari ahari ku buryo ko wohitamo iyo wifuza cyangwa yaje nyine ugikeneye kugira ngo ushobore kwiyungunganya ushobore kuronka inyigisho hari izindi zari zisanzwe zihari umuntu w'umwigeme yotoramo akajamo
kuvuga ku yandi mashyirahamwe nagiye nkiri muto niga umwaka w'icyenda nta yandi mashuri hamwe nubwo nari nzi cyane ariko maze kuja mu bagide byaranyeretse ayandi mashuri hamwe yandi abaho ashaka gukora nk'abagide umugabo jewe muri uwo mwanya naye nahise naciye mpitamo kuja mu bagide nyine ndakurirayo amandungukirayo ubumenyi dungukirayo n'abagenzi mugabo muri icyo gihe nta yandi mashuri hamwe ze nari nzi nagiye kuyamenya ari uko maze kuba mu bagide abona ibikorwa byabo n'ibindi bakorana n'abandi
uravuze ko wagiye nko ukiri muto none bimwe mu bikorwa mwagiye murakora nk'abagide ukiri muto byari bihe wajayo kangahe mu manama yabo canke mu bikorwa baba barimo mu ndwi waja nka kangahe
mu bisanzwe mu ndwi najayo rimwe bivanye n'ibyo bere yari yavuze hariho mu bibano byacu navuga nti tujayo dimanshe twebwe ku munsi w'imana niho tugira amakoraniro muri icyo kibano cyacu hama mugabo apara y'ibyo hariho ibindi bikorwa wasanga dukora haba ku rwego rw'igihugu cyangwa ku rwego nyine rwo muri ayo makominoti tuba turimo hariho nk'amabone akisiyo tukajya gusuhuza nk'abarwayi cyangwa tukajya nko gusukurira nk'abantu bantu nikora cyangwa nyine n'izindi nyigisho twaronka ku rwego rw'igihugu bose navuga nti narabyitaba kuko nari namaze kubikunda
ababyeyi none barabitahuye icyo gihe babyemeye byoroshe byagenze gute babwira ababyeyi ko ugiye kuba umugide babyakiriye gute
ababyeyi babyakiriye neza kuko baravuga bati hari abo tubona bamaze kugera kure cyane bamaze kugira icyo bungutse haba mu buzima busanzwe babyakiriye neza kandi baranampimiriza kubandanya bantera intege ntibashyize umutwe yuko umuhari w'abagide ngiye kwigiraho ingeso mbi nk'uko hariho benshi babyibaza ngo umuhari w'abagide cyangwa umuhari w'abasukuti bimeze ukunuku ariko je barampimirije ati genda mu bagide turamaze kubona abateye imbere turamaze kubona abagize icyo bavamo mu buzima bwabo genda nawe wige turagushyigikiye
ego icyo none ubona wungutse cyane cyane uramazemo imyaka myinshi warahize byinshi icyo ubona wuba wubwira abandi bigeme icyo bari nk'ikihe wungutse cyane cyane kuri wowe kuba muri uwo mugwi
icya mbere kuba muri uwo mugwi nk'uko natanguye ndi muto narahungukiye abagenzi batari bake ndahungukira ubumenyi atari ubwo ndonka ku ishuri cyangwa muhira kuko muhira hari ibyo usanga baduhishahisha kubera usanga hariho nk'imico ababyeyi usanga babwira ko mugabo umuhari w'abagide narabiharonkeye ubumenyi bwinshi bwabura nk'ibyo mbere yababwiye ufatiye ku magara meza yaba kumwe n'umwana w'umukobwa akwiye kwitwara mu kibano umwana w'umukobwa ingene akwiye kuvuga ari imbere y'abantu umukobwa ingene akwiye kwitwara haba mu buzi ibyo muhira ntibabimbarira mugabo umuhari w'abagide umwanya mazeyo ndamaze kubihungukira kenshi ndamaze kuhungukira uko umwana ashobora kwiteza imbere njyewe nyine nk'umwana w'umukobwa ntarabiye ku byo naba mfise muhira cyane ku byo naba narakwiye ku ishuri ndamaze kuhungukira navuga ibintu byinshi cyane mbuga muri byose aho ngeze ndumva yuko hari icyo nungutse kinini nk'umwana w'umukobwa
urakoze cyane radiyo ya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi saa kumi gushika saa kumi n'imwe amasaha y'Ibujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda uno munsi turi ko turaganira n'ishyirahamwe ry'abagide b'abigeme bo mu Burundi aho nyuma yaho bahejeje kugira inama y'umugwi wa YES Youth Exchange South to South usanzwe uri muri uwo mugwi muri iryo shyirahamwe ry'abagide b'abigeme bo mu Burundi batubwire byinshi byerekeye ishyirahamwe ryabo imigwi yabo ibikorwa byabo basanzwe bakora mu kugerageza gufasha abigeme mu gihugu cy'u Burundi rekangaruke ku mutumire wacu akaba ari Bella Amandine Kaneza arongoye ugwego rw'abagide b'abarundi kazi bahurikiye mu mugwi yes tukivuga ku kibazo Benita yavuze ko yatubwiye ko hari inyungu nyinshi kuba umwigeme w'umugide mu Burundi hari inzitizi Gabela uwoba ubona zituma abigeme bamwe bamwe batitabira kuja mu bagide kandi hariho viza bashobora kuharonke
inzitizi tumaze guhura nazo aho turiko turaja gutemberera abakobwa nuvuga ni ababyeyi bataba babitahura neza batahura akamaro bizogirira umwana wabo kuja muri gushira hamwe ry'abagide iyindi nzitizi ni hari amashuri amwe amwe usanga dushaka gushiraho imigwi y'abagide kuri ayo mashure ariko ugasanga abigisha n'abarongozi b'iryo shure ntibabitahura neza ahanini nta nzitizi nyinshi duhura nazo aho tugiye bama batwaka kenshi cyane batwakira neza kandi bakatwemerera gukora ibikorwa byacu
ikindi Benita yari yatubwiye ko hari abashobora kuba bafata nabi umugwi w'abagize babigeme bavuga ko kumbure haba harimo ingeso mbi ibyo byo babiva kuki
nibaza ko iyo umuntu ataramenye ikintu neza twese turagitinya umuntu ataramenye ikintu ataramenya akamaro ikintu gishobora kugira ku muntu turagitinya tugashaka kurondera aho amashyirahamwe y'abagide mayinite y'abagide benshi urasanga dukorera hamwe n'abaskuti rimwe na rimwe ugasanga dukorera ishure ryo mu kibano tuba tubaye ko nitungira abantu bashobora kubitinya bakavuga ibyo bintu tuzokorana ko ari byo bishobora kuvamo ikibazo ariko nta kindi kintu mbona cyotuma abantu bavuga ko tuvamo ingeso mbi kuko indero baza kuharonkera ahubwo niyo iza kudutuma n'uwo yari gufata iyo nzira mbi tumusubiza mu nzira nziza tukamwereka ukuntu yokwitwara nk'umwana w'umugeni
Benita yavuze kandi yuko yahora jamwo imwe mu ndwi kumbure ku babyeyi bo babumva bashaka kumenya ingene izo nama ziba zimeze bakumva koko yuko atangiso mbi baba bagiyemo tubwire bimwe mu byo bagira iyo bagiye nko mu nama hatangura inyigisho bagira bijyanye no kuririmba gutamba ama activity muri make aba hari ni nk'aya
mu makoraniro y'abagide tuba dufise abagide bakorana bivanye n'imyaka yabo hariho umugwi w'abana bato bitwa abadange honnête kuva ku myaka itandatu gushika ku myaka cumi n'umwe hakaba umugwi wo kuva ku myaka cumi n'ibiri gushika ku myaka cumi n'itanu bitwa abagide hakaba n'ubundi mugwi wo kuva ku myaka cumi n'itandatu gushika ku myaka cumi n'umunani yitwa esa hakaba n'ubundi mugwi wo kuva ku myaka cumi n'umunani ku myaka mirongo ibiri n'itanu iyo tugiye guhura turaja hamwe bamwe bose bijyanye n'imyaka yabo bakaba bafise umuntu abatwara umugwi umwe ufise umuntu abatwara yabateguriye inyigisho zijanye na vya bintu mushirahamwe ry'abagide bashizeho umwe wese akeneye kwiga bivanye n'imyaka agezeko kuko indero y'umwana w'imyaka cumi n'ibiri ijanye n'indero y'umwana w'imyaka mirongo ibiri umwe wese arafise urutonde rw'iwe agiye kwiga kuvuga ngo uwutwara uwo mugwi aba yateguye uwo munsi ikintu aza kubigisha agaca abigisha hama tugaheza tukaja hamwe twese biheze tukaririmba indirimbo tukaryoherwa tugakina imikino hari imikino twa dusanzwe dufise hagati yacu tugaheza mu gusezerana tukaririmba indirimbo mpuzamakungu y'abagide
none ababyeyi bobo bararonka akaryo ko kuza kuraba ingene ibintu biba bimeze bararonka akaryo kukuza kumviriza inyigisho izo arizo abana baba bariko barumviriza hari uburyo ababyeyi nabo nyine muronka akanya kabo kukubatumira bakaza kwifatanya namwe
egome mishirahamwe ryacu ry'abagiti barahimiriza umugwi umwe w'abagiti yuko baza barategura amanama ahuriramo abavyeyi mbese hakaba n'ugwego rw'abavyeyi ico bita comité de parents ruserukira abandi bavyeyi bashobora kuza barakurikirana inyigisho abana babo bagiye guhabwa
ego ahama kubijanye n'abarezi abigisha canke abajejwe indero mu gihugu bobo nabo nyene murakorana nabo hari uburyo bwo kwifatanya nabo mu bijanye n'indero z'abo bana mu muri komura murakorana nabo
hari uho imihari imwe usanga ikurura ku mashure no ku mashure ajya usanga abana biga bararayo haba Bujumbura canke haba mu ntara za ruguru tuba dufise abigisha bo kuri ayo mashure nyene abaribo baba barongoye iyo migwi y'abagiti abaribo batanga izo nyigisho zongeye ku nyigisho basanzwe baha abana mu ishure
yego murakoze cyane reka mpindukire kuri Benita Benita birumvikana yuko iyo myaka yose umaze ngaho nk'umubyide waravuye mu mugwi wa mbere uja mu wundi byumvikana ko nk'uko wabivuze waronse abagenzi benshi uhigira byinshi ubu abigeme mugenda n'aba bagenzi bose bari muri uwo mugwi w'abagide canke abatarinjira mu mugwi wanyu ibibazo baba bafise ni nk'ibihe bibatuma bataja mu mugwi we urimwo muganira wumva bakubwira bate
muri sanswe jewe nk'abagenzi benshi tugendana canke abagenzi sanga fise benshi barimwo mu bagide ariko hariho n'abatarimwo bivanye n'uko nkawe twagiye kumenyana dutevye canke nkawe usanga bafise novuga nti ikindi gicapo c'abagide ariko nabo novuga nti hariho abicuza bavuga bati iyo mbimenyana ari kuja mu bagide hakiri kare hakuriramwo nkawe ariko hariho naho usanga bavuga bati iyaba nawe mu bagide jewe nanje mba ngeze ngaha naha iyaba nawe mu bagide jewe mbashobora kuja imbere y'abantu nkavuga iyaba nawe mu bagide jewe hariho nk'umugambi mba naratanguye quelque part shobora kuba narateye imbere nanje ku rugero nkuru
kumbure hoba hari uburyo bamwe bamwe kumbure inyambaro ama uniforme n'ibindi byoba byarabatumye bataza bamwe bamwe
oya sinibaza ko nk'umwambaro woba waratumye bashobora kuba bataje mu bagide ahubwo nuko benshi bavuga bati hari ukuntu bari bazi novuga nti reka mvuge scoutisme na gidisme bari bayizi uko kera yabimeze bo bavuga bati muja guca amakomese mudukubite ibintu nk'ibyo bivanye n'amaformasiyo mugira ariko wasanga ico gicapa ico baguma bafise ariko bakibagira yuko hariho n'izindi nyigisho turonka zidahuriye na hamwe n'ivyo novuga ntivyababuza kuza ariko kandi hariho n'abagenda kwiyeteza novuga ni kwinjira mu mwaro w'abagiti bakuze hama bakongera bivanye novuga nti n'umwaka buba bagezemwo sinzi niba novuga nka kategori baba bagezemwo mu bagiti bagashobora kuronka inyigisho zijanye n'igihe bagezemwo nabo
urakoze cyane hama Bella urongoye urwego rw'abagide b'abarundikazi babigeme turumva ko hariho uwo mugwi witwa yes uyo mugwi witwa yes wawutubwira muri make ugizwe n'iki utunganije gute
umugwi yes abigeme bari mu ishyirahamwe ry'abajije mu Burundi no mu bindi bihugu bashoboye kuronka akaryo ko kujya muri iyo porogaramu bagakorana n'abandi bagize mu bindi bihugu ukuntu uwo mugambi yesu utunganijwe n'abakobwa abigeme bo kuva ku myaka 18 gushika ku myaka 75 bava mu gihugu iwabo bakaja mu kindi gihugu aho baja kumara amezi 6 bakorera ishyirahamwe ry'abagiti bo muri ico gihugu baba bagiye kugira bagaragaze kumbereza abanywanyi bo muri ico gihugu gukora kubyirondoka bijanye n'amagara neza n'ubutinyanka gukora kubijanye n'ibidukikije gukora kampanye yo umugida arashoboye umwigema arashoboye n'ibindi bintu byose basabwa n'ibyo shyirahamwe bagiye sumugwi utandukanye n'ibyo shyirahamwe bagiye ahubwo n'umugwi umuntu aronka amahirwe yo kwinjiramo kubera ari muri iryo shyirahamwe ry'abagiye
Radiyo ya Amerika isanganira i Washington DC mu kinyarwanda mu Kinyarwanda mu kwezi kwa cumi ishyirahamwe ry'abagize babigeme batandukanye mu bihugu bitandukanye baragize ikoraniro ridasanzwe ry'igisata cyabo cyitwa Yes Youth Exchange South to South gisanzwe ari igisata cy'abagize babigeme bari mu bihugu 13 byo muri Afurika na bibiri byo muri Aziya iryo koraniro rero bakaba baricishije ku mbuga ngurukanabumenyi Zoom aho bahamagarira abandi bigeme kwinjira mu migwi y'abagize gutanga inyigisho yo kumenya byinshi by'ubuzima bwabo nk'abigeme uno munsi rero twatumiye abigeme babiri abo mu ishyirahamwe ry'abagide b'abarundikazi twatumiye Bella Amandine Kaneza arongoye urwego rw'abagide b'abarundikazi bahurikiye muri Yes turi kumwe kandi na Benita Nitangabukuru ari muri iryo shyirahamwe ry'abagide b'abarundikazi nsubiriye ku mukimere wacu Bella yariko aratubwira byinshi bijyanye n'uburyo ishyirahamwe ryabo ritunganije watubwiye byinshi by'uyu mugwi Yes ufasha abigeme baba basanzwe bari mu bagide gufata iyindi ntambwe yo kunyikwa mu mahanga no gukora ibikorwa byo gufasha muri icyo gihugu ni ukuvuga yuko abarundikazi mumaze gushobora kubarungika mu bihugu bitandukanye n'ibihe bihugu mumaze kuronka amahirwe yo kurungika abigeme b'abarundikazi
ibihugu bimaze kugira amahirwe yo kwakira abigeme b'abarundikazi ni igihugu cya Uganda igihugu cya Kenya igihugu cya Zambia igihugu cya Zimbabwe igihugu cya Madagascar igihugu cya Malawi n'igihugu cya Afrika du Sud
muvuga ko abigeme b'abarundikazi baramaze kurungikwa muri ibyo bihugu byose biciye mu muhari w'abagide b'abarundikazi mu gihugu
ego hongeye ko n'igihugu cya Bangladesh
Benita waba wararose amahirwe yo kujya muri kimwe muri ibyo bihugu Bella atubwiye biba byarabikiye waba wagendeye ikihe gihugu byari bimeze gute
narose amahirwe mu kuja mu gihugu cya Tanzania ntaco yari yashizemo ahari mu 2019 hari mu 2019 none aronka amahirwe yo kuja muri Tanzania
mwagiye muri bangahe ibikorwa mwari mufise mukora muri Tanzania byari nk'ibi
mu bisanzwe iyo hagize abana b'abakobwa baja muri ibyo bihugu twavuye mu Burundi turi babiri ariko umwe wese abafise iyagiye je nagiye muri Tanzania undi yagiye muri Madagascar hama muri Tanzania ibikorwa twari dufise twakora kwari gufasha kongereza abanywanyi n'ubwo aba membre ba association y'abagide muri Tanzania ikindi gikorwa twari dufise cyari cyo kuja kwigisha abana b'abakobwa abo nyine tuba turi ko turaja kurondera kugira tubafashe bashobore kwinjira mu mwari w'abagide ku nyigisho zerekeye ibidukikije hariho n'ibindi bikorwa novuga nti byo kubigisha ku magara meza irondoka rijyanye n'amagara meza hariho novuga nti n'amakampanye twabakoresha ku kivugo umukobwa arashoboye hariho n'ikindi gikorwa novuga nti dufasha mu kurondera abagenzi bashobora kuza barafasha ishyirahamwe ry'abagide bo muri icyo gihugu cya Tanzania
tukiri kumwe nawe Benita birumvikana ko umaze kuhigira ibintu byinshi cyane muri uyu muhari w'abagide b'abigeme b'abarundikazi umaze kuja mu gihugu cyo hanze y'u Burundi waragiye muri Tanzania ibyo byose byoba byaragufashije guhitamo ibyo wifuza kwiga ubu woba wiga iki kumbure coba caragize isano n'ibyo woba warakwiye mu mugwi w'abagide
Bisanzwe jewe nagiye naronsaye mahigwe yo kuja muri Tanzania nejeje amashuri yanjye ya kaminuza bisigura ngo nari namaze guhitamo ico niga nari nagihejeje ariko mu kugenda bivanye n'ibyo nakoreyeyo bivanye n'ubuzima nabayemo bikagaruka no mu buzima bw'ishuri maze kugaruka narashoboye gufata bavuganye intumbero y'ubuzima bwanje ndamenya ntegerezwa gukora ukunuku bivanye n'intambamyi canke nuvuganye amareyusite osi nagize muri ico gihugu ca Tanzania ndashobora kubona guha intumbero ubuzima bwanje uko ntegerezwa
I'm going to go to Tanzania.
Ariko mukubiga ko nigiye cyane no gani kukuntu bashwashwanutse cyane ubyo byaranyuguye amaso nanjye kuberumva nabana n'abantu bashwashwanutse haba ku kazi ndaba muri iyo muri uko kubaho kwabo nanjye ndabiga ko ariko nanjye baranyigiye ko novuga yuko novuga ni turasangira turahanahana ubumenyi ariko n'imico wiga kuba nkabo ariko nabo bakakwiga bakiga kuba nkawe
bela mwemwe amaragiye hehe muri uyu muhari w'abagide mushaka kwa mwara rusa mahigwe yukubamwe igihe kitari gito
nanje naranonsa mahigwe yo kuja muri uyu mugambi wa Yesu mu gihugu cya Zambia aho namaze amezi atandatu nuvuga ko ari ahantu nuzuye ibintu byinshi kuko nk'abana nari nkiri muto niga kubana n'abandi bantu iyo ugiye muri uyu mugambi wa Yesu ubana n'abandi bantu bavuye mu bindi bihugu
ntabwo ugiriyemo wari ufite imyaka ingahe
nari mfise imyaka 22 nize kubana n'abandi bantu bavuye mu bindi bihugu tudasangiye imico ariko twategerezwa kubana iminsi yose tugakorana n'akazi ka minsi yose narahigiye kumenya ubutandukanire bw'abantu n'ukuntu umuntu umwe wese ahageze yiga kwakira uwundi muri kamere kiwe narahigiye n'ukuntu umuntu wifata yashitse mu kazi kuko tuba duhejeje amashuri abenshi muri twe tuba tugiheje amashuri tutarakora uriga gukora ukiga ukuntu umuntu yifatiye ageze ku kazi ukuntu umuntu atunganya akazi kiwe akitegura no gushika ku byo baba bamutumye gushikaho
abagenzi banyu b'abigeme bari mu muhari wanyu benshi bagiye muri ibyo bihugu bitandukanye mwasanze bagaruka bahindutse bate ama experience ubuzima baba babayemo babaganirije benshi musanga bahuza kuki baba barakuye mu byo bindi bihugu coba carabafashije
icyo nuvuga ngira bene caraza kumunganira icyo nuvuga cya mbere twibwira muri iyo programme ya Yes ni kwiga kubana n'abandi bantu iyo wakuriye mu gihugu iwanyu ukabana n'abantu bo mu gihugu iwanyu ubana n'abantu musangiye imico ntibikugora kubana nabo kubera mwese muba mufise imico imwe muba mumeze nka co kimwe ariko iyo ushitse ahandi hantu mu bandi bantu bafite iyindi mico itandukanye birakugora kumenyera ariko uriga kumenyera iyindi mico y'abandi bantu uriga kumenya kubahiriza umuntu mu gateka kiwe kuko nimba we dufate waramenyereye yuko iyo ubyutse uramutse abantu mu banyu hariho abandi bantu batabaye gutyo mu mico yawe wiga kubahiriza imico y'umuntu umwe wese na kamere kiwe
ego ikindi ni umwunganira bera ni uko
iyo maze kumva abandi nabo baba baravuye mu bindi bihugu babage muri programme nuko wasanga bavuga bati ku kazi byari bimeze ukuntu wasanga hariho rigueur imeze ukuntu mutegerezwa gukora ku mwanya akazi kaba gatonze ugaru umva bagarutse bafise iyindi sura ntawagiye nuvuga nti yaratanguye gukorera ahantu ariko kubera twagenda duhejeje amashuri wasanga turuza dufise nuvuga nti iyindi bagaje mu mutwe tuvuga tuti ubu rero turaje mu bundi buzima hanyuma ikindi ni uko wasanga hariho ibyo wategerezwa kwakira nimba wabana n'uwo muri Bangladesh muri Bangladesh hariho nk'indyo barya wewe utarya mugabo waragerageza ukabifungura nabo bagafungura nk'ibyo wawe kugira ngo muhuze muri kwa kutagira nuvuga nti kwa kudahuza imico kwa kudahuza nuvuga nti ibintu byinshi ariko kugira ngo mwebeho mwese muri mu mahoro mwumvikana hamugwa urugendo mwiko murafatana rugira icyo rushitseko kuko kumarana amezi atandatu n'umuntu atava mu gihugu c'iwanyu mutavuga ururimi rumwe usanga n'ibintu icya mbere na mbere biba bigoye ariko ni ibintu bikwigisha iyo uri ufata urugendo nyine muri ubu buzima kuko usanga bigutegura no muri kazoza ntuzi aho uzoshika ariko byaradutegura cyane mu buryo bwose haba mu bo tubanye ku kazi haba mumva muri icyo gihugu uba wagiyemo haba no muba mubanye muhira
Bella uyu mugwi wa yes ufasha abo bigeme kugira izo experience kugira ubwo bumenyi babashikiye hehe muri ibyo bihugu baba bagiyemo ukuntu mutunganije aho bashikira ayo mezi atandatu yose bashikira mu miryango y'abantu canke mu mashirahamwe nyine y'abagide muri ibyo bihugu biba bimeze gute
icyo kiri no mu bindi bintu tubize nk'abigeme bakiri bato iyo ugiye muri icyo gihugu mushikira ishyirahamwe ryo muri icyo gihugu barabarundirira inzu ni ukuvuga ngo mushikira mu nzu mwenyine uko mwari uko mwaje muje gukorera muri icyo gihugu babaha inzu bakabaha n'umushahara hejuru ya kwa kwiga kubana n'abandi bantu muriga no kwibako mutegerezwa kumenya yuko ibyo iyo nzu barayibarihira ariko ibikusigaye byose ibyo gusuma iby'ukuntu mukora mu nzu ibyo guteka byose ni byanyu imwebwe mu birongoro uko mwe mu bisazi umva hejuru yuko ukuntu twiga ibindi bintu byinshi umuntu ariga n'ukuntu yibako kuko tuba tuvuye mu bihugu iwacu benshi hano iwacu mu Burundi na cyane cyane uvuye mu nzu aho wari kumwe n'ababyeyi ukaba ufise abakozi mu nzu mugabo ugashika mu kindi gihugu aho utegerezwa kujya ku kazi ukava ku kazi wataha ugashika umenya yuko ibyo gukora isuku yo muri iyo nzu no gusumbura byose birakuraba
ego birumvikana ko aho bigeme baza bafise ubumenyi n'ubuhinga budasanzwe kandi abandi bigeme mu gihugu kumbure baba bataronse amahirwe yo kuronka noneho baba hari amashirahamwe mukorana nayo mu Burundi abafasha kuronka ubuzi iyo bamaze kugaruka bafise ubwo bumenyi bafise izo experience baba baronse mu bindi bihugu amashirahamwe mukorana nayo iyo baraya
nta mashyirahamwe tura ishyirahamwe ry'abagide rifise amashyirahamwe asanzwe bakorana ku yindi migambi ariko nta mashyirahamwe navuga ngo aca bafasha abo bagide abo bigeme kurondera akazi ariko ni benshi ubu abagide bagiye muri uwo mugambi aho bakora baharonse akazi kubera bari mu bagide no kubera bashoboye kuja hanze y'igihugu bakugurura amaso bakabona ukundi abandi bantu mu gihugu bakora iyo ugiye gusaba akazi ahantu uvuga ko umaze gusohoka igihugu ko umaze gukora icyo kintu ukagisigura abantu benshi birabatuma babona ko uwo mwigeme yagiye akazi waba ari muto gashobora kuja ahantu agakora hama akagaruka ari umwigeme hazogira icyo yunguye ishyirahamwe ryawe
Benita na nawe niko ubibona iyo maze kugaruka mu Burundi uvuye muri urugo rugendo maze kuja mu Baskuti maze kuba mu Baskuti imyaka yose wasanze bisa n'ibyoroshe gato kuronka haba ari stage canka akazi
ego niko ndabibona cyane kuko nubgani hariho aho nubgani byangejeje maze kuja muri iyo programme hama kagaruka bivanye n'amakonesansi ubumenyi navanyeyo iyo ndiko ndasaba nk'ahantu akazi bira ndamaze kubona yuko hari aho biroroha yuko ndo nk'akazi hama kandi maze gushikayo bakabona n'uburyo nuvuga ntibora babandanye bangirira icyizere bivanye n'ubwo bumenyi nakuyeyo n'ingene ndiko ndakora aho hantu
ngo imbere ya coronavirus bela wewe usanzwe urongoye umugwi birumvikana ko kumbure coronavirus ikiza charge ku isi gishobora kuba cara batesheje gukora bimwe muri bimwe mu byo mukora aho bahari inzitizi n'intambanyi mwahuye nazo muri kigiye cha corona mu bikorwa muri mu
inzitizi zahabaye bijanye n'ikiza cha corona turimo nuko tutashuye kuronka amahirwe yo kurungika abigeme bacu mu bindi bihugu kugira ngo baje gukorerayo ariko kinovuga ko yabaye intambanyi nini ya cyane kubera yuko twaciye dufata abo bigeme ibyo bikorwa byari bisanzwe bitegerejwe gukorwa n'abo bigeme boje no mu Burundi wacu bitabikorwa n'abigeme basanzwe bari ngaha mu Burundi icyo navuga bataronse amahirwe yo kuronka nuko batashoboye kuja mu kindi gihugu no kwiga ukuntu babana n'abandi bantu ariko barashoboye kwiga gukora akazi gukora ibyo kuba bafise intumbero bategetse bashaka gushikako no kumenya ukuntu bayishikako
ubu bakumbure bazoronka amahirwe n'ibintu byuguruka uko ku kuja mu bindi bihugu bigasubira bikuguruka uwo mugwi w'abigeme barafise amahirwe kuzogenda
kubera tutarabona neza uko ibyikiza cya corona bigiye kwigira imbere gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri ntabazoronka amahirwe yo kugenda mu bindi bihugu ariko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu bizera yuko icyo kiza cya corona kizoba caratorewe inyishu abantu bagashobora gusubira kugenda
naho hoba hari urucanco mu bigo bimwe ugasanga baroroheje ibintu byo nibyo bari muri bimwe basaba imbere yuko abantu bafata ingendo
ntibarabi aba ishyirahamwe mpuzamakungu ry'abagide hamwe n'abadufasha gukora icyo gikorwa cya yes ntibarabitorera inyishu neza ngo intumbero
tusa nk'abaja ku musozo w'ikiganiro reka mpindukire kumbure kuri Benita ase nk'uganiriza abigeme bagenzi biwe abariko abaherere kumva umugwi w'abagide icyo yobahanura kumbura bahamagarira kuza muri uno mugwi icyo yobahanura babwira cerekeye uno mugwi icyo yahungukiye ko Benita ubona bagenzi bawe uwo babwira iki ku bijyanye n'ibyo wowe umaze imyaka ubona muri uyu mugwi
icyambere numva nubahanura mu kwifatikanya natwe bakinjira mu hari w'abagire mu hari w'abagire nk'uko mbere yari yabivuze ntiturabe imyaka kuko umwe wese ntayindi myaka aba afise arashikira mu rugero rwiwe yaba ukuze yaba umutoyi ni byiza yuko aca mu bagire akahigira ubumenyi ataronka mu ishure akahigira n'ubumenyi ataronka muhira ibyo ni ibintu bishobora kumutuma novuga nti atera imbere haba mu mutwe haba moralement niko nubivuga bishobora kumutuma ashika imbere cyane naho yo bakiri muto mugabo agashobora kwiyumvirira kure bivanye n'uko nuvuga nti kenshi turazi ngene nuvuga nti isi yevoluwa ariko usanga hariho ahantu umuntu ashitse ndabivuga ndabiye nko kuri jewe no ku bagenzi banje b'abagire hariho aho usanga naho umwana w'akiri muto mugabo ageze aba kuvumenyi aba yarose mu bagire rero ndatumirira cyane umwana w'umwigeme ahari hose yaba n'ababyeyi ndabatumirira cyane guhimiriza abana b'abakobwa baje mu muhari w'abagire
kuko batazigeze kuga nti bicuza kuba bararungitse abana ba umuwagi.
Urakoze cyane. Uyu ni Benita Nitanga Bukuru ari mu ishyirahamwe ry'abagize babigeme mu Burundi. Hama nawe Bella Mandine Kaneza usanzwe urongoye urwego rw'abagize b'abarundi kazi mu mugwe wa Yes. Icyo uhanura abigeme b'abarundi kazi, abanyarwanda kazi, abyumva ururimi uri kuraganiriza, uwo bahanura iki, uwo babwira iki ku bijyanye n'umugwe wanyu, umuhari wanyu, kumbure n'ibikorwa byanyu?
Icyo nuhanura umugeni wese ahari hose, ni umuhimiriza cyane kwinjira mu ishyirahamwe ry'abagide, haba mu Burundi, haba mu Rwanda, n'undi wese wenga ikirimi tuko tunakoresha. Namuhamagariye cyane kwinjira mu ishyirahamwe ry'abagide kubera yuko indero twakura, ubumenyi twakura, ariko butuma benshi muri twebwe turi mu iryo shyirahamwe tugeze aho tugeze uno munsi. Hari ababitanguye bakiri bato, hari ababitanguye begeye imbere gato, hari mbese n'ababitanguye bakuze babanze guheza za kaminuza bamaze no kwinjira mu buzima bw'akazi. Ariko twese icyo duhuriza ko ni kimwe, niko byatugiriye akamaro, byadufashije kwiyubaka, bidufasha kwiteza imbere no guteza imbere abari impande yacu. Nuhimiriza ababyeyi bose, abana bakiri bato, kubashyira muri iryo shyirahamwe ry'abagide bakazohakurira, kuko nibahakurira bazohigira byinshi bizotuma umwana wabo mu myaka iri imbere azoba umwana afise aho yigejeje, afise icyo yungutse arushije abandi bana batari muri iryo shyirahamwe.
Ego, murakoze cyane. Kumbure Bella, wowe unatubwira nimero canke imbuga zitandukanye abigeme babumva bashobora kubaronka, ko bashobora kuba aronka kwa yandi makuru no kubakura kugira ngo baze biyandikishe bo baronka gute?
I Bujumbura turafise aho ibiro dukoreramo kuri Avenue de la Mission, Immeuble de Ndongozi, niho dufise umugwa mukuru. Turafise na page Facebook, Instagram, Twitter zitwa Association des Guides du Burundi. Umuntu uwo ari we wese adukeneye arashobora kuducako akadusanga ngaho.
Ego, murakoze cyane rwose. Uyo yari Bella Amandine Kaneza arongoye urwego rw'abagide b'abarundi kazi bahurikiye mu mugwi Yes. Twari turi kumwe kandi na Benita Nitanga Bukuru, ari umwe mu bigeme b'abarundi kazi bari mu mugwi w'abagide mu gihugu. Nkabashimiye cyane akanya bafashe kugira ngo bifatanye natwe batugire byinshi byerekeye abagide b'abarundikazi babigeme muri iki gihe. Turashimiye cyane namwe mwe mwaduteze amatwi, nkuko mwumvise batanze uburyo mushobora kubashikira kugira ngo mwifatanye nabo, mukorane nabo, muje mu migwi yabo. Nimwumva iki ari igikorwa mwakunze. Mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka rero mu kiganiro muri Isanga mwumva buri munsi, ikiganiro muri Isanga cyo ku munsi wa kabiri kiba cyibanda cyane cyane kigize n'abakenyezi n'abigeme mu kwihweza ubuzima bwabo, amagara yabo, iterambere ryabo n'ibindi byinshi byerekeye ubuzima bwabo. Ndabifurije rero umunsi mwiza, ndabifuriza amahoro mu kubandanya mwumva Radio Ijwi ry'Amerika.
da, vu dans mon fond, j'ai des bébés dieux qui me kiffent. La rue, je suis yeah. I'm a star, mami. They got nothing on you, mami. Elle non, rien sur toi, elle non, rien sur toi, t'es moi et toi, mami. Oh. Elle a fouillé dans mon iPhone, ce qu'elle a trouvé dans mon Snapchat. Je pouvais, je le ferais. A tous les autres filles, hasta la vista. I'm not the clear boy. Ago mare mare, ago mare mare na you. Ago mare mare, ago mare mare na you. I go leave you jamais, jamais. Jamais, jamais. Séparé, jamais, jamais. Na na na. Jamais, jamais. Hey, way, oh, jamais, jamais. Oh, oh. Jamais, jamais. Jamais, jamais, na, na, na. Jamais, jamais. Girl, I'm living my life. Girl, I'm living my life with you. And if I go die, girl, I swear I go die for you. That's how we be starting, okay, okay, yeah, yeah. I go love you forever, okay, okay, yeah, yeah. Repose ta tête sur ma poitrine. Écoute mon cœur qui bat. Je ne sais pas si je peux vivre. I go mare mare, I go mare mare na you. I go mare mare, I go mare mare na you. I go leave you jamais, 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 jamais. Separé, jamais, jamais, na na na. Jamais, jamais, hey, oh, jamais, jamais, oh, jamais, jamais. Divorcé, jamais, jamais, na na na. Jamais, jamais.
Jamais, jamais, jamais. Ce soir sur le mont qui brûle, le pont de solidarité de